nzamba
nzambira samirana
kazi nchuti na mwe wakunzi baradio nzamba gateka kawe ni wa mwanya wa makuru mu Kirundi twabateguriye kuri rigenekezo rya 18 ruheshi umwaka w'2021 ayo nayo akabagezwe ahari n'izingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarumanije kuri uyu wa gatanu umwaka aramutse igihugu mbega yaba yamaziki mukanya muravyumva ihigwa rya banyamwema ryasubiriye kwigaragaza mu gihugu Claudine Harerimana umunyamwema wo muri komine ya Giteranye ku mutumba Kayove mu ntara ya Muyinga yarakomerekejwe cyane ku kuboko n'umugezi wa nabi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane akaba ngo yarondera gutwara ibihimba by'umubiri w'uwo mwigeme mukanya ni donido jana makuru mushikirizwa na jewe Alice Akimana kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nkuko duheje kubabwira umwakuru arumanye Evariste Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo gutwara igihugu hari ku igenekazo ya 18 ruheshi umwaka w'2020 mu kiringo cy'umwaka amaze nta ntambwe ngo aratera mu byo yari yemeje gukora haba mu kubahiriza agateka kazi na murundi wese kurwanya ubukene mu gihugu canke ubutungane kuri bose mu majambo yagiye arashikirizwa na Perezida Ndayishimiye harangwamo gutanga icyizere ku Barundi ahandi agasa n'uwidogera amufasha gutwara inkuru ya Josine Kaze
ku murundi wese agira ijambo mu birabo buzima bw'igihugu
agishika ku butegetsi Evariste Ndayishimiye yizeza Abarundi ko bagiye gusezerera mabi bakoregwa haba mu bijanye n'agateka kazi na murundi wese ukutaniganwa ijambo mu gushikiriza ivyumviro ugushiraho inzego zubahiriza bose ukugwanya ruswa n'ibindi vyiza byinshi ku Barundi. Evariste Ndayishimiye ashikiriza ivyo agiye gukorera Abarundi mu ijambo ryiwe ryo kwimikwa.
Kugira ngo nemere yuko Burundi bwikukiye koko nuko umurundi wese agira ijambo mu birabo buzima bw'igihugu. Kuva ubu ntagire usubira kwiyumvira ko hari uwishikira kwa leta kurusha uwundi. Abarundi bose barangana imbere y'amategeko natwe twiyemeje guhagararira ayo mategeko. Tuzobashikiriza indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri nk'uko umugambwe CNDD-FDD nkomokamwo ubihimiriza mu karangamutima kabo.
Amajambo asosera ugutwi niyo yagaragaye cyane gusumba ibikorwa mu banyagihugu bugarijwe n'ubukene, ugutotezwa na bamwe mu babarongoye, kubura ubutungane n'ayandi mabi akogwa na bamwe mu bari mu nzego z'igihugu. Mu gihe hibukwa amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi, Evariste Ndayishimiye yaremeye ubwiwe ko yabuze abamufasha gushira mu ngiro imigambi yiyemeje.
Najare amaze kumbwira ngo nzogwa ku nzira ngo kuko ngonije nshaka kurondera amakosa y'indongozi no hasi none ko nabuze abafasha munsi yanje mugace tuzatura batora bukebuke tuzobaronka ntagire ugira ubwoba ngo tuzoroha kuko rutegerezwa kumenya ko abenegihugu batunganirije kugira ubimenye uja muri bo bakakubwira kuko abandi babase kukubwira ntushaka kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo uri se Barundi udafise munsi yawe ibibagabaga vyiza vyiza ibisongerezi bica bigenda navyo bikakurabira. Nicyo cyuma nashatse yuko ngaha tuhava twumve ibintu kumwe base n'imiburi iburi bifuye tunanira gukora mu gatuvyumva kumwe.
Imyaka indwi niyo yatorewe kurongora igihugu kuva mu 2020 gushika mu 2027. Umwaka wa mbere amaze arongoye igihugu, Evariste Ndayishimiye yarateye intambwe mu bijanye n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu gusumba uko vyari ku ntwaro ya Petero Nkurunziza yasubiririye. Uretse ico gisata, abakurikiranira hafi vy'intwaro yiwe babona ko ibindi bisa n'uko yakoreye ikirenge mu ca Petero Nkurunziza yiyitirira kuba imboneza ya maho ku bijanye no gukunda igihugu.
Tumushimire mwenzi wacu Josine Kaze. Umwaka rero uheze Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu ngo waranzwe n'amajambo meza ariko imvugo ngo ntiyaheza ngo ijane n'ingiro. Kurikira bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio inzamba.
Mu kiringo kingana n'umwaka umwe mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi, umuntu agerageje kuraba yavuga yuko hari bikeya yashoboye guhindura nko mu bijanye n'imigenderanire. Hari amaze kugendera ibihugu bitari bike mu gihe uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yasa n'uwugaranye Burundi agomba kubugira izinga uko yari amaze imyaka itanu atagihugu na kimwe agendera.
Sino ufuka kwa tahini kini nino ishimako, matikuki. General Evariste ndayishimiye yaragerageje kuremesha barundi avuga ko ubutungane bugiye gukora ariko abarundi twararindiriye amasahera mu nzira akarorero novuga ni nkaka ngo rubanza kwa Krista Kaneza yiciwe umugabo yagirizwa ko yari mu bamwishe gushikaho procureur wa Mary aza kumufunguruza ariko ubwo nyine hazahaza uwo mugabo yigize igihangange ajejwe iperereza mu gihugu hagati yitwa Muselemu aca avuga ubwo nyine ko uwo mupfasoni ari uwo mupfakazi atosohoka ibohero tugaca twibaza tuti none ninde atwara uwundi tukabona yuko abamukikije bamurusha ububasha
ku bijanye n'umutekano hamwe n'agateka kazi na muntu urabona yuko atanakimwe arahindura abantu baraburizwa igufa izuba ryaka abantu baricwa abandi bakanyuruzwa cyane cyane bigakorwa n'inzego za leta ibyo kubwo bwicanyi no guhohotera kiremwa muntu byamunaniye guhagarika nta kintu na kimwe yigera avuga ku banyagihugu b'abarundi birirwa baratugurizwa hirya no hino ku banyagihugu b'abarundi birirwa baraburizwa igufa amashyirahamwe adahana inyungu za politiki akirirwa arasemerera yerekana ngo abarundi birirwa baricwa hirya no hino birirwa baraburizwa igufa ariko wewe ukamenya ntabyo abona
mu bijanye n'ubutunzi igiturire mu Burundi kimonogoje mase na jeunesse ku butegetsi asanga ico giturire cyari monogoje gushika n'uyu munsi rero igiturire cyacari kwa kundi nyene turamwumva kenshi mu majambo yirirwa yiyamiriza abagiturire yirirwa aravuga yuko uzofatwa yanyonyeje amatungo ya leta tazomwihanganira ariko mu ngiro urabirondera ukabibura
Urunani Sefort Arusha rwiyemeje guhanira amasezerano yatewe ko igikumu yarusha narwo rubona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo byamutaye kuwa amazi gutorera umuti ibibazo bya politike biri mu gihugu inyuma y'umwaka ashitse ku butegetsi Federico bambwe inyumvira arongoye Urunani Sefort
umuntu aravye mu bya politike no kuvuga itunganywa ry'inzego z'igihugu twebwe twarabonye ngene amatora yagenze kandi twaravuze aho duhagaze ku mugambwe se NDDFDD utatsinza amatora no kuvuga haciye hazi inzego zitaje zije kwishura ku bibazo by'abanyagihugu zabaye inzego zigizwe na gisirikare n'umugambwe se NDDFDD ku nyungu z'uwo mugambwe kuko uwo mugambwe ufata igihugu kwari umugambwe maze utari muri umugambwe ntube umunyagihugu bya politike kandi twovuga yuko uyo mukuru w'igihugu mushasha yaje nkuko yabyivugiye akurikira ikirenge cha sebuja na cyane cyane mu guhamba Burundi amasezerano ya Arusha turabona kandi ko mu gihugu imigambwe atajambo gifise ko atabantu bacobaga kuvuga ibitagenda neza mu gihugu kwa ahubwo abanywanyi benshi basenere bubaga kuvuga ibitagenda neza bicwa canke bakavundira mu mvuto urabona neza yuko umugambwe uri ku butegetsi wacitse umugambwe umwe inzego z'igihugu nazo ni inzego z'umugambwe umwe aho abanyagihugu badagikisarukiwe kubera ko abariyo baserukira inyungu z'umugambwe wabo n'inyungu za bene wabo basangiye umugambwe turabona kandi yuko uyu mukuru w'igihugu avuga ururimi rusa n'uryoshe ariko ugasanga bukeye agira ibihushanye mwibuke iby'abanyororo mwibuke iby'abafasoni Kaneza mwibuke ejo wundi bijanye n'uko abari hejuru masonga y'inzego bovuga ibyo batunze uyu munsi akabyemera bukeye akabihakana bukeye akabyemera ibyo byose nibyerekana indimi zibiri zitatu zisohoka mu kanwa k'uyu mukuru w'igihugu
nayo kubijanye n'agateka kazi na muntu ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi risaba leta y'u Burundi gusubira gukorana n'ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazi na muntu kuko ngo ni imwe mu nzira yotorera umuti ibibazo bijanye n'amabi akorerwa abanyagihugu kurikira umushinga w'amanza Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe akati Burundi
ivyo vy'ubwicanyi vyibonekeje mu ntwaro ya Petero Nkurunziza no mu ntwaro y'ishinizi agiye biraboneka usanga abantu birikwa barazimira baranyuruzwa n'inzego z'igipolisi n'umwiperereza urwaruka rw'iterabwoba rw'imbonera kure hakabaho n'ibikorwa vy'umugwi Sever ukuri no kurekuranira bigashobora gutuma ashobora kuba injyane z'amoko. Kindi nacyo nuko habaye ingingo yo kurekura abapfungwa, ariko ugasanga abapfungwa ba politike ntibagengwa n'iyo ngingo. Iyo kugumiza mu munyororo uharanira gatoya akazi na muntu Jerome Rukuki n'umushinamateka Fabien Bakijyanino, icyo dusaba rero umukuru w'igihugu nuko yoraba agafata ingingo akava mu majambo kenshi atajya no mu ngiro, ugasanga avuga amajambo meza mugabo ayo majambo ntiyigera ayashyira mu ngiro, agafata ingingo zikomeye zo guhagarika ubwicanyi, zo kurwanya kudahana mu Burundi, abakora ibyaha bagahagarikwa, hama akongera akemera gukorana n'ibisata bitandukanye vyawoni bijejwe ajirata y'akazi na muntu anavuga wa mugwi w'amatohoza ku Burundi bagakorana ntare mutsama ku mpana vya muzi yuko yatanguye amatohoza ku Burundi.
Inyuma y'umwaka president Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi igisata c'ubutungane ngo cabandanije kuba igikoresho umushingwamanza Dieudonné Bashirayishize avuga yuko umukuru w'igihugu ingingo y'2014 y'ibwirizwa nshingiro imuha ububasha bwo guhagararira ubwigenge bw'ubucamanza, ariko ngo yayirengagije ahubwo ibaretse Ndayishimiye ngo uretse guhagararira ihohoterwa rya kiremwa muntu mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Inyuma y'iminsi mike wagiye ku butegetsi ngo yaciye ategeka gucira imanza zo guherayo abo batavuga rumwe hamwe n'abaharanira agati y'akazi na muntu n'abamenyeshamakuru bahunze igihugu. Umushingwamanza Bashirayishize akibutsa ko urwa rubanza n'uwo Evariste Ndayishimiye yasubiriye ngo yari yarutinye kuko atavyagirije biboneka bari gufatirako. Tega matwi umushingwamanza Dieudonné Bashirayishize.
Ubutungane busigaye bukoreshwa co kimwe n'igipolisi n'iperereza mu guhasha umuntu wese atavuga rumwe na leta. Aha intwaro ya Ndayishimiye yoyo ikaba yaje inagira nivyo president nyakwigendera Nkurunziza yari yatinye, kuko Ndayishimiye yapfuye gushika ku butegetsi nyuma y'iminsi 5 gusa ngo yoba yaciye ategeka yuko abantu bose batavuga rumwe na leta bahunze cyane cyane bo muri za societe civile abamenyesha makuru abanyapolitike imanza bari baratinye guca guhera muri 2015 kuhera batabona ibyo babagiriza baca bazirengera ko bose bandika ko baciri uwo guherayo naho vyagiye gushirwa ahabona mu kwezi kwa kabiri nyuma y'amezi arenga ndwi. Bikaboneka rero yuko ca kintu cuko umucamanza mu guca urubanza ategwa igitsure n'imbonerakure n'umupolisi agategwa igitsure n'abajenero bagifukamye mu nda ntivyahindutse vyabandanije uko vyahora. Hari akantu komera nk'akigoro kitwa ngo karakozweho hari abafungwa barekuwe, ariko abenshi bari kora barahejeje umunyororo naho gushika nuno munsi ari abantu bawuhejeje kubera badakunzwe n'ubutegetsi n'ubu bakiri mu munyororo. Twama twarungikiye abajejwe kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi tutaba abantu ibyabo byaraheze yarejejwe haheze igihe kiniki niki niki nawe muri ko mukora iki ahantu uvuga nkaho muri CNDH bigenda gute ngo abantu bagume bapfunzwe barejejwe cyangwa barahejeje umunyororo? Kubera rero baba badakunzwe n'ubutegetsi baragumayo uko hari no numvise amazeyo imyaka irenga 5 atakintu na kimwe kikimwagira. Bikaboneka rero yuko ubutungane gushika ubu ntibwigenga ugukora bukora nabi nabi hanyuma bikunyuka mu gihagiye mu hoho ibya politike abantu bakeneye kunumya abantu bakeneye kwigiza yo Burundi muri make rero muri ico gisata ndetse amajambo nta kindi kintu na kimwe kigaragara umuntu yoheza avuga ngo carateye imbere amajambo yaravuzwe ariko nta cashitswe mu ngiro.
Tukibandanya n'ibyaranze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma y'umwaka ashikiriye amabanga yo kurongora Burundi. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agati y'akazi na muntu Human Rights Watch ribona ko ibyemewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu bijanye no kugwanya ukudahana kwihanganirana mu bya politike bitarashirwa mu ngiro. Kubwa Lewis Mudge umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati ngo nyangwa ry'agateka kazi na muntu rijanye n'ubwicanyi ndengerabutungane ihohoterwa rya kiremwa muntu n'ihagarikwa ridakurikije amategeko ngo biracabandanya n'ubu ku ntwaro yiwe.
Bien sûr, il y a certains gestes qu'il a fait.
Nivyo hariho ibimenyetso bimwe bimwe amaze kwerekana ahantu uvuga nko kubabarira abamenyesha makuru kurekura abapfungwa batagirizwa ibya politike imbere y'ubwimo bwo mu 2015 Burundi bwafatwa nk'akarorero mu karere kose mu bijanye no gushikiriza ibyumviro na cyane cyane mu bimenyesha makuru no mu badaharanira ibyicaro bya politike naho ico gihe iyo nyango yajyagateka kazi na muntu ritari ribuze nk'imbonera kureza hohotera abanywanyi b'umugambwe FNL mu myaka y'2011 n'uw'2012 ariko ico gihe amabi yakogwa yaravugwa n'ibimenyesha makuru akiyamirizwa ico gihe hari umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu wagira amatoza meza kubijanye n'iryo honyango yajyagateka kazi na muntu ariko uno munsi utwigoro twose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari karagira bibangikanije nayo mabi yose akibandanya aho ndavuga abo mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike n'abamenyesha makuru bakiri mu gihugu bakora batekewe n'ubwoba abo bose umwanya n'umwanya bashobora guhagarikwa canke bakagirirwa nabi canke bakanabugwa irengero nico gituma bamwe mu bamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazi na muntu bahisemwo guhunga bagakorera hanze y'igihugu iyo turavye imvugo ya bimwe mu bihugu byo hanze y'u Burundi bivuga ko ibintu biriko bitera bije imbere k'umukuru w'igihugu ariko arasubiza ibintu mu buryo sivyo na gato Burundi buracakeneye impinduka igaragara atari amajambo gusa ntibisaba gusa kurekura abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu kuko nihagarikwa ryabo ntibyari rikurikije amategeko kugira rero hashoboke ukwishira no kwizana mu Burundi haracakenewe ko hitabwaho ibijanye no kudahana mu gihugu be nuko ubutungane bwigenga
dans un espace libre avec un judiciaire indépendant.
Umwungere wa Diyoseze Katolika ya Gitega asaba abategetsi b'u Burundi kubavanura n'ingeso mbi zamaze ituma igihugu cama mu njyane yabivuze no ku munsi wa kane mu gisabisho categuwe Gitega mu ntumbero yo guhimbaza umwaka uheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashyize ku butegetsi Simon Ntamwana akerekana ingene kuba Abarundi batava mu bwoko bumwe atari wo umuzi w'ingorane y'u Burundi bufise Musenyeri Simon Ntamwana.
Ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cacu mwebwe leta maze mudufashe mudukunde mutadutoranya ahubwo mwegeranya kugira ngo twuzuzanye twongere kandi twumve muri twebwe agahimba reka dutuma natwe tubigirira bene wacu abandi Barundi gutyo rero cya gihugu cacu gitera imbere hari uruhande rw'urukundo rwatwanikiye n'ubu ukurekuriranira no gusubiza hamwe nibwira ko bavukanye inkota ya cumi umushaha w'u Burundi igahakwa kubwica gaheri heri nukuri na macakubiri kenshi turabeshanya ngo afatiye ku moko amoko tutayiha ayo macakubiri nta kindi kiyavyara atari indandende gukubirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara twokijije ivyo navyo bavukanye kugira ngo biranduke duheze dusubiye kugendera mu bumwe bwuzuye n'ukurekuriranira tugaheza tukagabiranira ikigongwe
muri cyo gisabisho nyene cyo kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasabye ikigongwe asa n'uwemera ko abategetsi bataranguye neza ibyo bajejwe yagiriye ko ahamagarira Abarundi kubavanura n'akahise kabi kugira ngo bubake Uburundi bwiza kurikira Evariste Ndayishimiye
twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka k'abagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muzeyi rimwe na rimwe turizihirwa na sekibi tugatotekaza akagateka wa kiremanyi turabibugwana turankana turatotezanya mbere tukanakwibagira tukirukira izindi mana mu bapfumu turahumanya igihugu cacu mbere indongozi nizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira abafite umutima wo kwihora uhoshoroke abafite umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutakisubirako uneza abenegihugu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Umakuru azanye n'umutekano nayo umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 25 azwi ku izina rya Claudine Harerimana aba ku mutumba Kayove zone Masaka commune Giteranye intara ya Mwinga yarayatswe kugandagurwa n'umugezi wa nabi yinjiye mu nzu we mu ijoro rya keye geshe saa 8 akomeretsa cyane umwigeme amutemye ukuboko nk'uko amakuru avaho ku mutumba Kayova vyemeza. Uwo mugizi wa nabi akaba ngo yarondera gutwara ibihimba by'umubiri w'uwo mwigeme ariko abavyeyi biwe ngo bakaba baciye babanguka gutabara uwo mwigeme. Iyo nkozi y'ikibi yaciye ikura meza nk'uko amakuru aba mu ntwaro kuri uwo mutumba byemeza. Ayo makuru avuga ko igipolisi cyatanguye amatohoza mu ntumbero yo kurondera iyo nkozi y'ikibi. Ano makuru tuyarangirize mu bijanye n'inkino muri rya higanwa ry'umupira w'amaguru ririko rihuza ibihugu by'i Buraya. Imigwi ya Pays-Bas n'Ububiligi yarayironse uburenganzira bwo gukina igice cya 8 gishira icya nyuma nayo Denmark ikabisa niyamaze gusezerera amahiganwa. Kuri uwo wa gatanu Ubwongereza na Republique Tcheque bishobora kwiyongera mu bihugu bizobandanya amahiganwa ibyo bihugu biramutse bitsinze. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Josephine Johnson Nkunzimana.
Urukino rukomeye uno munsi ruzaguza imigwi isangiye amateka n'Ubwongereza na Ecosse zitana mu mitwe kuri uno wa gatanu isaha zitatu z'ijoro. Muri urwo rukino twavuga ko ruhuza ibihugu bivukana ariko bikebana cyane mu nkino ntibiza kuba byoroshye kuko igihugu cya Ecosse kitarigera kirengana rimwe amatsinda y'igikombe cya Buraya. Uno mwaka cifuza kurengana naho bitoroshe imbere y'Ubwongereza bufise byinshi busumvya Ecosse. Ubwongereza rero businze ku kibuga cya Wembley Ecosse ica isezera amahiganwa bikaza kubabaza cyane abanyagihugu biturutse ku bukeba buranga ibyo bihugu. Kuva urukino rwa mbere rwahuje ibyo bihugu rwemewe na FIFA igenekezo rya 2009 munyonyo 1982 ibyo bihugu bimaze gukina inkino 114 Ubwongereza butsinda 48 kuri 41 za Ecosse banganya inshuro 25 mu rukino rugira 115 Ubwongereza nibwo gahawe amahigwe akomeye yo gutsinda. Kuri uno wa gatanu kandi Republique Tcheque igatsinda Croatia mu rukino rutoroshe namba izo bironse tike y'igice cy'umunani gishiri cya nyuma mu gihe bizoba bitangaje cyane kubona umugwi wa Croatia wakinye urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'isi giheruka usezera rugikubita. Muri urwo rukino Croatia ariko niyo ihabwa amahirwe yo gutsinda iramutse ibishitse ko ikazoba ifite amahirwe yo kwizere kuguma muri iryo higanwa iramutse itsinze urukino rugira gatatu uruzoyihuza na Ecosse. Mu nkino nazo zaraye zibaye Pays-Bas yatsinze Autriche ibitsindo bibiri ku busa, Ububiligi nabwo bwatsinze Denmark ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ibyo bihugu bibiri nibyo bizobandanya amahiganwa. Umukinyi Kevin De Bruyne atakinye urukino rwa mbere kubera yari yarakomerekeye mu rukino rwa nyuma rwa Ligue des Champions. Yarafashije cyane Ububiligi bwakinira kugombora kuronka intsinzi.
Josephine Johnson Nkunzimana arakoze kuri iyo nkuru ijanye n'inkino. Ni naho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuno muhingamo. Nshimire uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwayatororokanije. Nshimire na mwese mwaduteze yombi. Arisa Kimana na yabashikirije nkaba ndabasezeye naho ubutaha.